mana nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio izwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya tugiye kubabwiramwo bimwe mu biko biraba ijya nino duhereye Arusha muri Tanzania aho ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira umuhuza yumvikanye umenga aratanze imihoho yavuze yuko ikigiye gukurikira ruko ashikiriza raporo canke icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko turaza kwigaruka ko hanze hato muwe hafi ya Radio Yang. Ariko mbaze ndabwire mwe make ko kuva kuri no wa mbere gushika ku munsi wa gatatu amabendera kunyoba kwa za leta z'umwe za Amerika mu gihugu cyose aza kumanurwa gushika hagati ni muntu mbere yo kwibuka bagera kuri 11 bahitanywe n'igitero cyakozwe ku sinagoge y'abayahudi mu gisagara cha Petersburg hamwe Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yategetse ko amabendera anamanurwa no kuri ambasade za Amerika mu makungu ku bigo vya gisirikare hamwe no kumato ya gisirikare abategetse mu gisagara cha Peter Petersburg bavuga ko ivyabaye muri iyo sinagoge yitwa Tree of Life ari urwango rw'akazikira Robert Boz nawe w'imyaka 46 yakoze iryo bara yateye akama imbere yo kurikora hakoresheje amajambo atyoza kandi yuzuye urwango rw'abayahudi abategetse ibihugu bitandukanye ku isi bateye ivyatsi ico gitero. Mushinga mateka Jair Bolsonaro niwe yarayeta hukanye intsinzi matora mu kuri igihugu muri Brazil bituma hava makenga yuko ibijanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro hamwe na gateka kazi na muntu bishobora gusubira inyuma yo guharura amajwi yose. Bolsonaro uwo mu mugambwe Social Liberal Party yatsinze ku majwi 56% muri ayo matora y'igice cha kabiri yabaye jo kwa mungu uwo bahiganwa Fernando wo mu mugambwe w'abakozi nawe aronka amajwi 48%. Bolsonaro yahoze ari umusirikare hakunda kwita ko atandukanye n'abandi kuko atari mu kagwi k'abaharanira inyungu za politiki yaramaze imyaka 27 mu nama nshingamateka ya Brazil. Bolsonaro yiyamamaje avuga ko azohindura ibitari bike yiyita umukandida w'amategeko azoshira ibintu ku murongo mwiza kandi azoha igipolisi ubwigenge bwo guhangana n'abicanyi. Umugabane wa Afrika umugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe urongoye na Nelson Chamisa ku munsi wa gatandatu wari imitse umushingi wa manza w'imyaka 40 mu kibanza cha perezida wa Zimbabwe nyuma y'amezi abiri Emerson Mnangagwa yemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ko ari we yatsinze amatora yo kora 30 z'ukwezi kw'indwi cyicege ya cumukuru umugambwe MDC. Morgan Komishi yatangaje ko Chamisa ari perezida imbere y'isinzi ry'abantu bari bakoraniye kibuga c'umupira w'amaguru iharare ku mugwa mukuru iryo yimikwa ryatumye umugambwe uri ku butegetsi za NUPF ushavura uvuga ko kwimika Chamisa ari uguhemukira Zimbabwe. Mu kwezi k'umunani muribuka ko abacamanza 9 bagize sentare yubahirizwa ibyizwa nshingiro bemeje ko Chamisa yananiwe no gutanga ivyemeza ko amatora yabayemwo ubusumwa. Umukuru mugambwe MDC Tabitha Kumalo yashikirije ko yimikwa rya Chamisa nka perezida ryakozwe n'umugambwe ariko ko bitizewe ko azoja kuba mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 Murundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mu viju rya Amerika mukunda ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu abari Arusha muri Tanzania muratumva atankomanga
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira yarusha muri Tanzania muhuza matati y'abarundi Benjamin Mkapa asozereye ababwira abari bariyo ko arangije akazi kiwe avuze ko ikigiye gukurikira ari ugushikiriza icegeranyo inama y'abakuru bihugu vya EAC hamwe n'umuhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni ni nawe aramutse igihugu ca Uganda Mkapa yumvikanye nka umenga aratanze imihoho imumenyesha makuru y'ujya Amerika ariko arakurikirana izi no nkuru ku buryo budasanzwe aracariyo kugira ngo abandanye abica ijya nino ariko mukanya tumubajije duhejeje kumubaza uko icuka cifashe muri no mwanya ni Pierre Claver niyo nkuru reka rero mwumve uko yatubariye
Ego murakoze muri kino bya rero hano inguru doto yarusha muri Tanzania uko byifashe ariko arabera ibiganiro bihuza abarundi uko byifashe ibyo biganiro bihuza abarundi rero birahejeje guhera umuhuza Benjamin Mkapa yahuza fari gugu cha Tanzania akaba aje kubashikiriza ijambo giwe akaba yavuze ati ndabashimiye kubona twarakoranye neza ati rero je wari komeje guheza akazi kanje nk'umufasha w'umuhuza ati rero hasigaye ahabandi kubandanya igikorwa natanguye ati rero ngiye gushira hamwe ivyo mwebwe muheje gushikiriza hano inkuru doto nk'abatavuga rumwe na leta bavuye mu gihugu nabavuye hanze ati kandi nzocanshira hamwe n'ivyo abanyapolitike bo hanze bashize hamwe yentebe mu gihugu c'u Buganda ati rero n'ivyo abanyapolitike bari mu Burundi mbere n'umugambo uri ku butegetsi bashitse ko mukayanza ati rero izo feye dorute zose zitatu ziganisha ku matora ngiye kuzicira hamwe hanyuma nje ntanga icegeranyo ku muhuza mukuru muri ano matati y'abarundi ariwe Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu cy'u Buganda umuhuza rero akaba asaba ko hoba some inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ku kibazo cy'u Burundi gusa ku kibazo cy'amatati yo mu Burundi ati jewe rero ni nkaho ntabyo ngishoboye kubafasha ati nico gituma ngiye gushikiriza rero icegeranyo inama bakuru b'ibihugu hame rero n'umuhuza mukuru umuhuza rero yaciye atuma umuhanuzi wiwe mukuru yitwa ambassador Captain David kugira ngo abwire abamenyesha makuru urena w'ijuje Amerika rikabajya mu waje ko hari ibindi biganiro bitekanjwe kuzotunganywa nabate twebwe bisana ibyamaze kutuva mu ntoke ati tubihaje inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'umuhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni ati yabonewe bazomenya ibikurikira ati umuhuza ashobora kuza ubandanya ari mu kapa ateri ko rero twebwe twari twifuza ko babandi badukorera mu ngata ati kubera twari twagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zose zicarane atari kugushka no murabona ko bitari bwashoboke ati kumbure hashobora kuzoboneka n'undi muhuza rero abandaniriza kwisemo twari tugeze ko n'abanyapolitike bari hano yarusha batavuga rumwe na leta kuko nubo bahari nabo nyene mu rwandiko bashize abona basavye ko ubumwe bwa Afrika ari bwo bwafata mu minwe ico kibazo maze akaboneka uwundi muhuza kubwabo bobo bavuga ko abari bahari umuhuza mukuru Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'umufasha we Mkapa ngo batitayeho bikwiye ikibazo cy'u Burundi ati nta nguvu bagihaje ati rero dushaka uwundi ati yobandanya kino gikogwa ubwo rupapuro rero nabwo bahaye ibiro by'umuhuza bakabagwise inyishu ku matate ahari mu Burundi cyangwa mu Gifaransa proposition de sortie de crise harimo n'ibyo basaba ko byokogwa kugira ngo amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza twavuga nko gutahukana gutahukana impunzi zahunze gutahukana abanyapolitike gufungura abafungi vya politike bafunzwe n'ibindi hano muri no mwanya rero hano inguru doto hari amazi iminsi abera ibyo biganiro by'iminsi itanu abanyapolitike bari mu tugwi tugwi ubona nka batanu bari hagaze hariya abandi cumi hariya abandi bangaye hariya bose rero bakaba bariko baravugana cyane cyane ku byo umuhuza ahejeje kubashikiriza bamwe bavuga bati Murundi yari yagerageje ntako atari yakoze kugira ngo ikibazo cacu gihere abandi bati ni twebwe byavuye ko kuko ntitwigeze dushaka kumvikana hari nabandi bavuga bati rero yari yatevye ahubwo ku gutanga imiyobo cyangwa gukura mu minwe y'ico kibazo kuko gisa n'icari camunaniye ukore niko byifashe hano inguru doto gushika zino saha
Pierre Clavernier nkuru urakoze cyane gose kuri uwo mwuka uduhaye yukungene byifashe ngaho onye muri Tanzania hariko harabera ivyo biganiro mwumva bihejeje no gusozerwa Pierre Clavernier nkuru dukundire uhagume gushika bizorangire neza hama tuze kumenya neza na neza kumugoroba uko bizoba bimeze Amakuru avugwa ku Burundi turabandanirize mu gihugu cy'u Burundi aha bajeje intaro muri commune Musigati ntara ya Bubanza bavuga ko hari ingorane nyinshi mu ngo zirimo abayoboke b'umwigemeze byangenda kumana ni mu gihe hari abakenyezi bagituratura inyuma yo guhinguka bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko basanze hari abandi babasubiriye ku ruhande rw'abanonosoye by'amategeko bati ico kibazo kiroroshe gukemura ari nk'amwe itegeko ryoshigwa mu ngiro ibindi na mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse
Bamwe mu bakenyezi bayobokaze byangenda ku mana baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ni barasubira mu ngo bari bubatsemwo Maniranzi Jacqueline numwe muri bo icwi rya Amerika ryasanze ku mutumba wa Masare muri commune Musigati atwiganira uko abayeho
cyo narashitse aratwakiranye naranyakira nabana mu rugo afise undi mugore akira kabiri ibyabaye ndibaza kurundi bwose ubwo arabyumvise hanyuma tashika mu rugo ariko rero kubera ko inzu ni ntoya ifise icumba kimwe hama je nabwira ati rero nubakira inzu nshobore kureramo abana biwanje
yari bubaki
oya ntayarubaka ndacarindiri nkubuje nakubwiye ko hari muhira cyasabye ndarahantu
ibintu biruko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasabye ko itegeko ry'uko atamugore cyangwa umugabo yubakana n'urenga umwe yubahirizwa umwe mu ndongozi z'umutumba wa Masare ugwiriye ko abayoboke ba Zebia Hakizimana Sikeri avuga ko ugutunganiriza uwo mukenyezi ari kibazo kibarengeye
wepe kuba taba mu nzu twarahanuye umugabo wiwe nta muhinzu yiwe hamako yanka ko amutahira amubahirize kwafise undi mugore namwubahirize uya muhinzu yiwe hama mureke kwafise undi mugore ati namwubahirize ntangorane ariko uwo mugabo nawe yavuze ati jewe nanje nta mugore aza kumpa amategeko aje mu nzi wanje nzomutegeka nshaka ntahi wiwe uyu wundi mugore nawe akavuga ati nanje azoshatsa tahaho undi nemera
ne mwibica ni cyoroshye ko mugitatura nka muntu wa
ico kibazo ni cugwe ko hejuru kuko hejuru barakize bavuze ati abo bagore baje muri izongo zabo bantu birukane twese tubasohora mugabo kuko ari kibazo kiyizwe kugera kwa bura matari cuko abo bagabo batanya abagore kuko aba babataye twebwe ntishobora gusha dusohora abo bagore babungabunza abo bagabo
mu bakenyezi baharitswe hari umugwi wase ko usangira umugabo n'abagore basanze barabasubiriye hakaba n'abandi bavuga ko uretse ingorane zo kubaho ataco bibatwaye
shitse inzu nari nasize tubamo yarasohoye uwo mukenyezi wiwe aramurabira handi hantamushira kama nanje arashikiriza inzu yiwanje cyangwa mamba mu nzu yiwanje nawe aramuhigira handi hantaba twese turi babira dutunze twese
Nangwane mugira batunze muri babiri.
Ingorane na urazi ntizibura kubera urabona n'ubuzima ubu buragoye. Mugabo ntangorane mu bisanzwe nkaje nko ku ruhande rw'uwanje ntangorane ndende fisi.
Nubwo biruko umuhanuzi wa Musitaneri wa komine Musigati ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Hakizimana Sirasi avuga ko bama mu manza z'amatongo
nk'amatongo bari basanzwe bafise ucusanga wa mugore yaza mu nyuma yayacokeyemo ari wari ko arayarima hanyuma wa wundi nawe yagarutse agashaka gusaba ya matongo yongo yasubireko kandi bitagikunda ugashusanga rero ni ntambara z'amatongo ni ntambara zo mu ngo eka ugasanga ni bibazo bigoye guca umuntu atorera umuntu ubwo nyene
ariko rero amategeko arabitomora neza ko mu gihe umuntu yavuye mu rugo adasezeye uwo bubakanye akamara ikiringo kirenga amezi abiri bifatwa nk'icyaha cyo guturugo Icyo nacyo gihanishwa umunyororo w'amezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 20,000 na 50,000 cyane kimwe muri ivyo nkuko amategeko abitegekanya mu ngingo y'amajana 5 na 56 yo mu gitabo mpanavyaha nubwo biruko kubwo umushingwamanza Nikeze Ntirampeba abona ko inyifato yo kuzana abandi bakenyezi ku bagabo batawe isa no kurenga ibigo kuko bagifitanye amasezerano n'abambere
amaze kubona ko yamuhebye niyo cyashoka azana uwundi mu gihe ubugeni bwa mbere ko yamuhebye utarafutwa amaze kubona ko ubakanya mutaye aje kitura ubutungane akamenyesha uko bimeze kavuga ko ubakanya mutaye hanyuma agaheza kagigwa na cacaha cyo guturugo kimaze kwa ntabanduka niho aheza gashasaba kwa ukana ubwo bugeni bwana gugu hanyuma akashobora kugira ubundi bugeni
aha rero umuntu akibaza nimba umugabo atoca yitwara mu butungane agasaba kwa ukana Navyone umushingwa manza nikeze avuga ko bitoroshe mu gihe uwo mukenyezi wiwe batabihurije ko vyongeye bitoroshe ko mu gihe mu vyemezo umugabo ategerezwa kwerekana ko yigeze kwitura ubutungane abumenyesha ko umugore yamutaye aha tukibutsa ko aba bakenyezi bagarutse inyuma y'imyaka itatu bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bananiwe no gukurikiza amategeko yacu kubwo kwizera kwabo kwa muka kuri zebya ngenda kumana iyo nkoye muri Ekleziya Katolika mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Hejuru y'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twandanize mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu bacururiza ku isoko rya Mbungangari ni mu karere ka Rubavu bibamirira kure icyemezo cy'akarere cyo kubimurira muri indi soko bavuga ko aho bagiye kwimurirwa badashobora kuronka abazobashorera bakibutsa ko aho bari bahiherewe n'umukuru w'igihugu menyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika muri ako karere Claude Ganza Munyamagana yagendeye abacuruzi barabimuyagira
Shururiza hana makara, irisoko ni prezida waliduhaye kufanya kabungo kujera hanga. None nubundi bagiye kuritwa kabira tuwa baje cyane.
Nkuko bivuza acuruza makara. N'umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 65 akaba umwe mu bakorera mu kibanza kinini kiri hanze y'isoko rya Mbugangari riherereye mu kagari ka Mbugangari mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Ni ikibanza kigali kirimo urujya n'uruza rw'abanyarwanda n'abanyekongo bamwe baba baranguza abandi barangura ariko haba hari n'abacuruza uducogocogo bamwe muri bo bahamara akanya gato ubundi bagacuruza bagenda by'abazunguzayi ni ikibanza kirimo imodoka zisaga 10 zimwe ziranguza amakara izindi ziranguza itomati cyangwa inyanya abahakorera barababaye nyuma yo kumva ko bagiye kuhimurwa
dufite agahinda gakomeye kuko iri soko twari hawe na prezida kugira ngo Mbugangari itere imbere none agahinda dufite ariko turi gudukuramo niho twabonaga ibirayi by'abana nta yindi mirimo dufite
iri soko rero kuryakira ko rigiye kwimuka byaratugoye cyane reba nk'imyaka mfite nk'uko ngana uku kwicara aha ngaha ntabwo ari uko mfite ibindi nakora iri soko twari hawe n'igihugu n'umukuru w'igihugu ikibabaje nuko tutazi ko abizi kandi ntabwo yaba abizi iba prezida yarabizi ntabwo ibintu byaba twari hawe na prezida tuvanya kabungo tuza hano kujya karukogo rero nuko duhohotera
aha ngaha prezida ruzivugira yuko atanga amategeko ariko ashaka ko tujya ku karukogo
prezida ubwe ni uzaza kutwimurani nawe
wahabye ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushaka kwimurira aba bacuruzi mu isoko rya Buhuru riherereye mu kagari ka Karukogo mu murenge wa Rubavu ni nko mu birometero 5 uvuye aha bakoreraga izi ni zimwe mu mpamvu zitera impungenge aba bacuruzi
hano kujya Karukogo ni transport hari igihe ugomba kunguka nka 500 ariko wajya Karukogo ikabamo transport kugera no kugaruka
si dufite nawe gushora umuntu araza akagusigira amakara ukazamwishyura turi nko mu myaka umuntu agezemo turakuze pe inyungu zo kuguma hangaha nuko twa tumaze kumenyana n'abatuzanira imari bakatuzanira amakara tugacuruza tukagenda tubishyura ubwo bakabaho natwe tukabaho uwo wasigira gase nzagiye bampereze batanze
bo ntabwo tubyishimiye kuko ni kibazo ni hato ntabwo ari ahantu hashimishije ni ahantu haturebye n'ubundi bizana bakavuye hariya ntabwo imodoka z'ahantu rwose zajya zaba ari inyo ntabwo zabona umwanya zijyamo ariko hano buri kintu kibona umwanya wacyo buri kintu umwanya wacyo
icyifuzo rusanga ni uko tuvuganira bikagera kuri perezida wari duhaye tukagumana isoko ryacu
ni ukuvuga ngo nubwo batubwira ngo dituje tujyeyo nta mutekano twaba tuhafite yuko abajura niho birirwa abashumba bose niho baba hari hano na mutekano twaba tuhafite nubwo batujyana bazatwereke police n'abatu yubwa nta mutekano bahafite
baba mu banyarwanda kimwe n'abamumanyeye ko ngo twahasanze bahuriza kukubika icyemezo atari cyiza uko ho bagiye kwimurirwa ari kure
iriya ni kure y'abakongomani
yo bagurira gusa
abakiriya benshi dufite n'abakongomani
none hariho ntabwo bahagera
ni kure n'ubundi nta n'umukongomani uzagerayo nemi si bifurayiye
iyo ntabwo mbyishimiye kuva aho ukajya kare kugwa ni amatike none ubu niba agiye kutujyana we byakunezeza twasaba ko baturekera hafi aho ni kure kandi n'ubundi twaje haba tuvanye muri iri soko ngo bagiye kubaka ntibubaka baturekeye aha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busobanura ko kwimura aba bacururiza muri iki kibanza kiri inyuma y'isoko rya Mbuga ngari ari mu rwego rwo kuriha ubuhumekero kandi ko biri no mu buryo bwo kunoza imyubakire y'umujyi Bwana Murenzi Janvier ni umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe iterambere ry'ubukungu
icyo twaganiriye n'abikorera gikwiye kwimuka Mbuga ngari n'abantu bakorera mu kibanza kiri imbere y'isoko ubona hateye akajagari n'umwanda ndetse bitajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ibi rero biri mu rwego rwo gutunganya umujyi biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera si icyemezo rero twafashe tutagishije inama aho bimukira rero ko twaganiriye tukemeranya ko bazajya nuko dufite mu by'ukuri andi masoko yubatswe kera atakoraga neza bizatuma rero ari umujyi ukomeza gukura ndetse ariko tunacana ku kajagari
mu kwezi kwa munane kumwaka ushize ubwo twasuraga abakorera muri iri soko ubuyobozi bugiye kwimuriramo abakoreraga Hambuga ngari twasanze barira aba nabo barizanywemo muri gahunda yo guca ubucuruzi bw'akajagari ariko abarigizemo bavugaga ko batabona babagurira kuko ibyo abaguzi bagashatse muri iri soko babisanga hafi ku bagicururiza ku mihanda
hano hose hari huzuye iri soko rirahomba ubwo rwangura ushobora rworoshize twatangiranye n'iri soko bakadushuka ngo bazarirema abagore benshi n'abagabo bagiye babakora mu majigo kubera guhombya amafaranga ukaza n'ibihumbi 200 wagera mu rubacuruzi icyumweru kimwe ukwezi akaba arahombya arashize
twashuyemo imari turahomba nawe urabyibonera urabona nk'ubu dufite standi 288 ariko izikorerwaho ni 15 abacuruzi babihombeyemo
babijyana mu soko bwira udacuruje buri umuntu guhahira iby'igihumbi uraro bitetse ejo usubire buri guhahira ibindi by'igihumbi biteke ejo ubundi uzasubiza yi
abakorera muri iki kibanza cya Mbuga ngari bahawe kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ubundi bagasanga abandi muri iri soko rya Buhuru mu gihe baba bimutse n'ibyo bacuruzaga byose bikimurirwa muri iri soko byaba ari igisubizo ku bari barisanzwemo kuko bavugaga ko ari bamwe mu babuza gucuruza ariko ku rundi ruhande bikaba bya bigombo kuri bose mu gihe abacururiza ku mihanda bimwe n'ibyo bacururiza muri iri soko baba batazibukiriye ngo nabo bayoboke isoko mu kwezi kwa munane kumwaka ushize ubuyobozi bw'akarere bwari bwavuze ko bugiye gukaza ingamba zigamije guhashya abacururiza mu mihanda ariko na n'ubu utwo dusoko bihimbiye ku mihanda turacyahagaragara Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwahadijwe rya Amerika
ibyo bucuruzi ce tubibandaniriza mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho abacuruzi b'Abarundi bahungiye ngaho bidoga bavuga yuko batozwa amatagisi y'umurengera na leta inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo
bamwe muri abo bacuruzi bavuga yuko imisoro basoreshwa ari myinshi ukurikije ibicuruzwa baba bacuruje kuko usanga ari abadandaza itomate imboga ndetse n'imbuto zo kujya mu isoko ritubakiye kandi ridasakaye ariko bagasoreshwa imisoro irenga 5 n'itunga Fry Esperance numwe mvuze mu ngambi yo mu rusenda icururiza mu isoko rya Mungano
urumva ngaho imisoro ngaha ntibagira imisoro imwe uraza ukavugura uwitike uwundi akaza nimba ari patante uwundi akaza ngo ni iby'abasoda uwundi akaza ngo ni iby'abakubura usanga uri kurakorera abo cyangwa n'umutayi wawe ukahahombera urumva byiza nuko bogira nka kujya nyine iwacu nyine dukora nimba ari kuriha icyo gitanse umuntu akakirihira rimwe na rimwe bataza birirwa barabuguza n'uwakubuye n'uwiki bakamenye nyine babariha abakura bakabarihira amaheri yo ariko bakareka kutubihisha twebwe ibyo bitazi biki n'ibiki byose tukarihira amahera ubusa
Ndayisenga Mari ni impunzi yo mu rusenda twasanze mu isoko rya Mungano rihuza impunzi n'abaturage b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika aho twamusanze muri iri soko iwe na bagenzi be bari bavanye ibidandazwa birimo uturago n'ibiringiti mu nkambi yatubwiye zimwe mu nzitizi bari guhura nazo iyo bagejeje ibidandazwa byabo muri iri soko ariko bagasoreshwa kimwe n'abacuruzi basanzwe bafite ibibanza bacururizamo
twebwe abantu bato bato tudashoboye gucuruza turashora ngo akarago nkarihire 500 nimba shoye akareka nkarihire 500 kandi ayo mafaranga turiko tuyakwa n'Abarundi si n'Ababembe tukigerino ushoye ibintu naho byabacuma wari amaheri jana mu isoko y'ababenda ariko kubera umunsi isoko yabaye abarundi gusa uco kanu katowe n'ikikombe kimwe cyo kunywa amazi ukigurishije mu cyo mugabura mukangana niyo ntambara rero wumva uyibuturimo uyu mumama gurishije ibireka bibiri bace bazana kijya gikaratasi ngo nabahe majenta 5 tukavuga ati rero nimba isoko ari yemwe bw'abarundi mucuruza mwenyine twebwe ntituzi gucuruza tubashonje kanje nari nje guhigira abantu two kugira za matarike ko ntange azihasi ariko baciye banjingisha ngo nimbyikoreye mbere dore uriya mugore yari yabinyaze ngo mpaka ndinde kugenda ngurisha akanimba bampaye bitatu muhe 500
Cyakoze ku ruhande rwa Bizimana Ali usanzwe akora ubucuruzi muri iri soko rya Mungano akaba no muri komite y'abacuruzi avuga yuko babihomberamo kuko batanga imisoro basabwa mu gihe hari izindi mpunzi ziva mu nkambi zikaza gucuruza bimwe mu bikoresho zihabwa n'ishyirahamwe rishinzwe impunzi ya SEL birimo ibirago n'ibiringiti ariko ntizi bisorere
aba bamama nabo bazanye ngaha baraza tugahita ya mahera twabarangure mu nkambi bagaca baza akaba niyo badandaza ngaha bagashyira bahita badandaza ngaha mu ntunze bagaca batwicira kandi aribo baduhaye ibintu babiranguriyeko nico gicuma twebwe natwe tuje ngaha tuvuga ati tubabwira ati nibareke bagire twebwe tubuguye turabugura kandi twarayishye amafase ngaha kira muntu wese baramacaburiye ntuze yararishye tukongera tukagaruka tukabugura leta rero basitsaha bakanka kubugura leta bakavuga ngo ntibabugure leta aba ariko dusigara turabugura kandi bazanye ibyo wabo bakwenga muhira urumva kuri bo bashaka twebwe baze duhore ntituvuge twebwe dusanzwe turi ngaha mu ikomite urumva bobo badandaje bugatada tumureka dandaze acagenda ntarihe kandi twebwe twarayishye ikibanza tukongera tukariha n'itike ya leta
kubijyanye n'iyi misoro umuyobozi ushinzwe imisoro muri isoko ya Mungano bwana Abe Wangene vuga yuko atari abarundi bonyine leta isaba imisoro ko ubwo n'abacuruzi b'abakongomani bacururiza muri iri soko nabo batanga amafaranga 500 y'amakongomani y'umusoro abatabifite bagatanga bimwe mu biribwa n'imboga ndetse n'imbuto baba bashoye muri iri soko mwomenya yuko atari muri iri soko honyine izimpunzi z'abarundi zicururiza zisabwa umusoro honyine ahubwo hari n'undi musoro w'amafaranga 2,000 by'amakongomani asabwa abagenzi barimo impunzi baba bavuye muri Fizi bagana muri Uvira basabwa abagenzi Makobora na Kabumbe Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika muse no mu ntara kivu y'amajyepfo
Vedaste Ngabo urakene nino kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno muse mushobora kongera gusubira kumva nshuti bakunzi bacu kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yamari imbere yuko duhana gahindukira ngene ndabibukije ku ibiganiro bihuza Abarundi bihejeje kurangira arusha muri Tanzania umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yabasezeye ababwira ko arangije akazi kiwe ikigiye gukurikira kuri we no gushikiriza raporo cyangwa icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika y'ubuseruko ariyo EAC hamwe n'umuhuza mukuru matati y'Abarundi ariwe Yoweri Kaguta Museveni ni nawe aramutswa igihugu cya Uganda Mukapa yumvikanye nkaho umenga aratanze imihoho ibindi kuri no nkuru turaza kubigarukako no yibutsa kandi yuko bamwe mu bacururiza ku isoko rya Mbungangari ni mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda binubira icemezo c'akarere cyo kubimurira mu rindi soko basigura ko aho bagiye kwimurirwa badashobora kuzoronka abashurira bakongera bakibutsa yuko aho bari basanzwe badandariza bari bahawe n'umukuru w'igihugu gutyo bagasaba gutunganirizwa bi idatevye muri kino kiganiro twabwiye kandi by'ubucuruzi mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivugamwo abacuruza b'abarundi bahahungiye batozwa amatagisi menshi bavuga ko bakora bahomba bagasaba yuko nabo nyene botezurirwa kuri ivyo vyayo matagisi mu nkuru zivugwa hanze nuko kuva kuno wa mbere gushika kwa gatatu muri Amerika amabendera yose kunyuba kwa ziri ngaha azoba yamanuwe kugishika kugice cayo ca kabiri ni mu ntumbero yo kwibuka abagira kuri 11 bahitanywe n'igitero cakozwe ku sinagogi y'abayahudi mu gisagara ca Petersburg aha muri Amerika Perezida Trump yategetse ko ayo mabendera amanugwa no kuri ambasade za Amerika mu makungu ku bigo vya gisirikare hamwe no mato ya gisirikare yose ahaherereye abategetse mu gisagara ca Petersburg basigura ko ivyabaye muri iyo sinagoge yitwa Tree of Life ari urwanko rw'akazikira wabikoze w'imyaka 46 azwi ku izina na rya Robert Bowers yakoze ico gitero avuga amajambo arimo inzanko z'abayahudi nuko rero nshuti bakunzi ni ngaha dusozereye makoze kudutega yompi Makuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku nkuru zimwe zimwe duce ku masonga n'izindi turiko turabategurira. Yo makuru aza kwari gece saha 12 ku makuru avugwa mu Burundi, gece saha 1:30 avugwa ku isi na cane cane muri Afrika, saa 10 ni kiganiro muri Sanga. Muranigwe mu banyi no muvyanyu. Magbiri ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashon, twese twifurize kugira indwi nziza mu banyu no muvyanyu. Na hejo ntawe twari twatanguriye. Comme une abeille, je vais goûter ton miel.